Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turiko dusamiranira kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Ninahazwe. Ishirahamwe ryitiriwe Umusamariya w'imbabazi mu gihugu cy'u Burundi ryatanguje isekeza ryo gupima abantu bagendana indwara z'umutima ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara z'uburaruko. Ariko none iryo shirahamwe rimenya gute abafise ikibazo cy'umutima?
Kwana baganga babahinga bobo bari muri consultation bisanzwe za minsi yose barabona ati uyu mugwayi ntashobora gukira ngaha, bagaheza bagaca bamwitungikira. Abo nabaganga babahinga dukorana ni bacha babikora.
Uyu ni Alexis Butoyi, umukuru w'ishirahamwe Umusamariya w'imbabazi, le bon samaritain mu rurimi rw'igifaransa. Prezida wa Chad Idriss Deby Itno yiciwe ku rugamba. Ibiharuro vy'imfata kibanza vy'ivyavuye mu matora ejo vyari vyerekanye ko yatsindiye manda ya gatandatu. Abatesheje izabo n'igitero cagabwe mu kigwati ca Palma kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mozambique barenze 40,000. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burusiya arategekanya kugaruka ngahe Washington DC byihutirwa kugira ngo avugane na leta yiwe ku kibazo kiri hagati y'Uburusiya na Amerika. Hano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru ya cyeka tuyahere muri Chad aho President Idriss Deby Itno yiciwe ku rugamba ashengeye nyuma y'ibiharuro by'imfata kibanza byatangajwe ejo bikerekana ko yatsindiye manda ya gatandatu. Uno mu Marechal yari amaze imyaka 30 ku butegetsi. Ibindi kuri ino nkuru turayibaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Abaturage ba Chad bamenye urupfu rw'umukuru w'igihugu cyabo babibwiwe na televiziyo ya leta. Umuvugizi wa gisirikari General Azem Aguna niwe wasomye itangazo rivuga ko President Idriss Deby yashizemo umwuka arwanira ubusugire bw'igihugu cye ku rugamba. Idriss Deby wari ufite imyaka 68 y'amavuko yarasiwe mu mirwano n'inyeshyamba z'umutwe witwa Front pour l'alternance et la concorde au Tchad mu majyaruguru y'igihugu. Apfuye yarakimara gutorerwa manda ya gatandatu nayo y'imyaka 6. Yaramaze imyaka 30 ku butegetsi. Umuvugizi w'igisirikare cya Tchad yatangaje ko itegeko nshinga n'inteko ishinga amategeko bisheshwe kandi ko ingabo z'igihugu zishyizeho inteko y'abasirikari bo hejuru izayobora igihugu mu gihe cy'inzibacyuho cy'amezi 18. Iyi nteko ikuriwe n'umwe mu bahungu ba Idriss Deby, General Mahamat Deby Itno w'imyaka 37 y'amavuko.
Thomas Kamirindi urakenuye. Intumwa z'ibihugu bitunze hamwe na Irani kuri gahunda yayo ya nucléaire bageje inyuma ibiganiro barimo i Vienne muri Autriche bavuga ko ari intambwe bateye ariko ko hakiri inzira ndende. Turacari kumwe Thomas Kamirindi.
Imishyikirano imaze ibyumweru bibiri. Abadiplomate bayirimo bayisubitse kugira ngo babanze bagishe inama guverinoma zabo. Bazongera guhura mu cyumweru gitaha. Abakuriye intumwa z'Uburusiya, iza Irani n'iz'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawo uri muri iyi mishyikirano, bose ku buryo butandukanye batangaje ko irimo itera intambwe nziza nubwo hakiri inzitizi zikomeye. Ariko nta n'umwe wasobanuye ibyo bamaze kumvikanaho n'ibyo batumvikanaho. Iyi mishyikirano igamije kugarura Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano yo mu 2015 abuza Irani gukomeza kuyungurura ubutare bwa uranium nayo ikabona gukurirwaho ibihano yafatiwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayasohotsemo mu 2018 ihita isubizaho ibihano yafatiye Irani. Irani nayo yahise isubukura ibikorwa byayo bya nucléaire. Ibihugu bikiri mu masezerano ni Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Ubwongereza n'Ubudage.
nane bice ku masonga nkitangura batesheje izabo n'igitero giheruka kugabwa mu misi heze mu gisagara cha Palma kiri mu buraruko ushiri ubuseruko bwa Mozambique barenze 40,000 Oriane Itangishaka nivyatubwira
abo bateshejwe ingo zabo n'igitero cyakozwe mu kigwati cya Palma mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mozambique barakeneye imfashanyo y'imfungurwa yihuta inyuma y'indwi zine habaye igitero cy'abagwanyi b'intagondwa muri Palma cyamaze ikiringo cy'iminsi 5 ibyahononekariye biracyatohozwa amashyirahamwe ajejwe gutabara imbabare habandanya kugerageza gufasha abantu ibihumbi n'ibihumbi gusubira mu buzima busanzwe naho ibitero byahagaze ikigwati cha Palma kibandanya kwibonekeza ko kidatekanye ikinyamakuru Cabo Ligabo gikurikiranira hafi ibiba muri ako karere gitangaza ko abagwanyi bagifise uburyo bwo kubandanya bagira ibitero mu kanya gatoyi bagaca bahunga imiryango ibihumbi n'ibihumbi irabandanya guhunga mu gihe kandi isaba guhungishwa n'indege ONU itangaza ko abantu bashika ibihumbi 700 bamaze guteshwa ingo zabo abantu ibihumbi 2,600 nabo bamaze kwicwa nabo bagwanya b'intagondwa igisirikare cya Mozambique gitangaza ko kimaze kwica abagwanya 36 cyamenyesheje kandi ko mubishwe harimo umukuru wabo bagwanyi azwi ku izina rya Ayub yishwe mu gitero igisirikare cyakoze ku musigiti mukuru w'icyo gisagara aho bagwanye bari binyegeje
Oriane Itangishaka na wewe urakoze ambassador wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burusiya mu minsi imbere haragaruka gato ngahe Washington DC kungurana ivyumviro na leta yiwe kukunge na matata ari hagati y'ibihugu bibiri yotorega umuti Thomas Kamilindi nivyagarutse kutubwira
Mu cyumweru gishize leta y'Uburusiya yagiriye inama ambassador Sullivan gukurikiza urugero rwa mugenzi we w'Uburusiya i Washington Anatoly Antonov wahamagajwe na guverinoma ye mu kwezi gushize Ibi byose byatangiye President Joe Biden amaze kuvuga mu itangazamakuru ko mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ari umwicanyi. Moscow ntiravuga igihe ambassador Antonov azagarukira i Washington. Kwa kandi w'icyumweru gishize kandi leta zunze ubumwe za Amerika yafatiye Uburusiya ibihano bishya birimo kwirukana abadiplomate 10 kubera uruhare rw'Uburusiya rwo kwivanga mu matora y'Abanyamerika yo mu mwaka ushize Uburusiya nabwo bwahise bwirukana abadiplomate 10 ba leta zunze ubumwe za Amerika mu itangazo yashyize ahagaragara ambassador Sullivan avuga ko yizeye ko azasubira mu kazi ke i Moscow mu minsi mike mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu byombi President Biden niwe watanze igitekerezo cy'inama kugira ngo impande zombi zigabanye amahane Uburusiya bwashubije ko bugiye kubyigaho neza
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose ageze hirya no ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ijwi rya Amerika mandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndagutse ko muri komiyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave ahandi mushaka kumva ijwi rya Amerika ikibiriraho ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni vewa radio yacu mukanya dushatwerekeza mu karere abana b'impunzi bagira ku miliyoni umwe nabo mu miryango y'abanyagihugu babana n'izo mpunzi muri Uganda nibo bagiye gukingirwa indwara zitandukanye biciye mu mfashanyo ya leta y'Ubuyapani yo gushigikira impunzi zaciwe ko n'ingaruka zikizaza COVID-19 inkuru irambuye na Ignatius Bahizi ari Kampala muri Uganda
Kuva icyorezo cya COVID-19 cyatangiriye inkunga yagenewaga impunzi zo muri Uganda n'ibihugu by'amahanga ikimashami y'umuryango w'abibumbye atandukanye yaragabanutse cyane kubera ingaruka ku mitungo y'ibyo bihugu zatewe n'icyorezo ukurikije umuryango wita ku mpunzi HR nyamara mu gice gisigaye cy'uyu mwaka ibintu bisa nk'ibigiye guhinduka kubera inkunga ingana n'imiliyoni zisaga 9 z'amadolari y'amanyamerika leta y'Ubuyapani yageneye imishinga itandukanye yo gufasha impunzi ziri mu gihugu cya Uganda umukuru w'ishami rya ONU ryita ku bana bato UNICEF muri Uganda, Dr. Munir Safridin, avuga ko ibikorwa byita ku buzima bw'abana bato bimwe byari byarahagaraye, ubu akaba bigiye gusubukurwa.
Over 1 million children of refugees and host communities in 5 districts.
Ati abana b'impunzi basaga miliyoni imwe hamwe n'abo mu miryango y'abanyagihugu ituranye n'izo mpunzi nibo bagiye gufashwa n'inkunga mu turere dutanu tw'igihugu ducumbikiye impunzi. Muri abo ni 100,000 by'abana b'impunzi bazakingirwa indwara zisanzwe. Iyi nkunga kandi nanone izadufasha kongera amazi meza mu nkambi zitandukanye, kandi inadufashe kugaburira abana b'impunzi basaga 3,000 bugarijwe n'ikibazo cy'uburwayi buterwa n'imirire mibi.
Children who are suffering from stunting.
Mu nama n'abanyamakuru mu mujyi wa Kampala uno munsi, ambasaderi w'Ubuyapani muri Uganda Hidemoto Fukuzawa yasobanuye ko iyi nkunga ishatse kugabanya ingaruka mbi zagejejwe ku mpunzi n'icyorezo cya COVID-19, kandi akaba ari inkunga igiye gusaranganywa mu bice byose bireba ubuzima bw'impunzi ndetse n'imiryango y'abanyagihugu bakiriye izo mpunzi.
Japan recognizes that the humanitarian situation.
Ati Ubuyapani bwabonye ko ibikorwa by'ubutabazi mu nkambi z'impunzi byadindiye cyane cyane bitewe n'icyorezo cya COVID-19. No kubera iyo mpamvu iyi nkunga dutanze muri uyu mwaka dushaka ko bayikoresha kwibanda ku bikorwa bishobora kugabanya ingaruka mbi zatewe n'icyo cyorezo ku batishoboye, cyane cyane abana bato b'impunzi, abategarugori, impunzi muri rusange, hamwe n'imiryango imwe y'abanyagihugu bakiriye izo mpunzi.
Members, women and children in Uganda.
Intumwa z'amashami ya ONU zose mu gihugu zitabiriye inama ntizahwemye kugaragaza ko ibikorwa byabo byari byarahagaraye, akaba bimwe mu bintu nyamukuru iyi nkunga igiye gushorwamo cyane ari mu biribwa bihabwa impunzi, kongera imiti mu mavuriro y'impunzi, kongera ingufu mu bikorwa by'iterambere impunzi zari zisanze zikorera ubwazo, hamwe no kongera gukwirakwiza amazi meza mu makamba atandukanye mu burere bw'igihugu butanu izi mpunzi zitujwemo ukurikije icyegeranyo cya HR. Uganda ni cyo gihugu gicumbikiye umubare munini w'impunzi kuruta ibindi bihugu byose ku mugabane wa Afurika, kandi kaza mu mwanya wa gatatu ku isi hose ukurikije HR. Izi mpunzi zituruka mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari, ariko akaba ziganjemo izisaga ku miliyoni zo mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Undi mubare munini akaba ari impunzi zituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ministri wa Uganda ushinzwe impunzi mu gihugu Hirare Oneku yavuze ko abaturage ba Uganda aribo babanza kwakira impunzi mbere y'uko leta n'imiryango ishinzwe kuzitabara izigeraho, akaba rero iyo miryango yemera kubana nazo no gusangira nazo bike zifite ikwiye kunguka kuri iyo nkunga amahanga atanga. Oneku yasubiye ku mibare y'impunzi ikomeje kuzamuka.
As of March 2020, Uganda refugee population is at 1,470,000.
Ati kugera ku itariki 8 z'ukwezi gushise twari tugejeje umubare w'impunzi ungana n'imiliyoni 1,478,859. Umubare w'impunzi ukomeje kuzamuka nubwo twahagaritse kwakira izindi mpunzi kubera icyorezo cya COVID-19 cyatumye dufunga imipaka, ariko umubare w'impunzi ukomeza kwiyongera kubera ko zibyara abana buri munsi. Abana bavuka rero akaba bongera ku mubare wabo. Nubwo hari bake baherutse gusubira mu bihugu byabo nkizasubiye mu gihugu cy'u Burundi, ntacyo byahinduye ku mibare yasigaye.
Definitely that has not yet improved on the reduction on the number of the refugees.
Mu bihe bishize impunzi mu nkambi zitandukanye muri Uganda zagiye zitubwira ko zari zimerewe nabi kubera ikibazo cy'inzara, kuko inkunga y'ibiribwa yagabanyijwe nyuma y'icyorezo cya corona. Uretse inkunga y'ibiribwa, igihugu cya Uganda nacyo giha impunzi imirima yo guhinga kugira ngo zeze imyaka yazo kongerera ku byo zihabwa n'imiryango itabara imbabare. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuva kuri wa kabiri, ishirahamwe ryitiriwe Umusamariya w'imbabazi mu Burundi ryatanguje isekeza ryo gupima abantu bagendana indwara z'umutima ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara z'uburaruko bw'ico gihugu. Ibi ribifashwamwo n'abahinga b'abataliyano. Abasanganywe izo ndwara bakoregwa dosiye hama bakajanwa kubagwa mu bihugu byo hanze harimo n'i Buraya, abavugwa babikoregwa ku buntu nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
ihamwe ry'umusamariya w'imbabazi rifasha abantu bagwaye indwara y'umutima na cyane cyane bafite amikoro make baba bakeneye ubuhinga butaraboneka mu buvuzi bw'i Burundi. Ubu burimwo na cyane cyane gukorwa no gushyirwamo icyuma cunganira umutima gutera. Alexi Butoya twagiye ushyira hamwe arasigura uko bamenya bakeneye gufashwa.
Twebwe dukora n'abaganga b'abahinga bobo bari muri consultation zisanzwe za minsi yose, barabona ati uyu murwayi ntashobora gukirira ngaha, bagaheza bagaca bamuturungikira. Abo n'abaganga b'abahinga dukorana nibaca babikora, ariko n'abandi baganga cyane cyane bari mu ntara za ruguru babonye umugwayi biketse kubwo bugwaye bashobora nabone kuduhamagara muri Bon Samarite bagaca dushira na contact n'uwo mugwayi hama natwe tukamufasha gushikira abaganga b'abahinga babonye bikeneye ko avurirwa hanze bagaheza rero gaca bamubwira ibikenewe ibipimo byose bikenewe raporo medikale natwe tugahita tukavyegeranya byose tukabirungika i Buraya.
Abagwayi barenga amajana atatu nibo mu myaka icyenda bamaze kuvuzwa
kuva dutangura mu 2012 tumaze kurungika hanze abagera ku majana atatu na cumi na babiri. Ku isaha tuvugana dufise abana bane bari mu Bufaransa, tukagira na batatu bari muri Sudan, bo barakuza batatu Khartoum. Abamaze kwitabira Imana bari hanze bagera ku ndwi, urumva yuko abandi bose byagenze neza. Abo twatanguye kuvura mu 2012 barakuze bari ku mashure ku ma universite.
Mu bavuwe harimo Marie Rosine Nyandwi yabagiwe umutima muri Sudani, yemeza ko atabagiharurwa mu bazima yatabona umusamariya w'imbabazi mu 2019.
Ndashima cyane nyene amagara yanje yifashe ubu, kuko imbere y'uko ngenda muri operation meze nabi cyane, meze neza buryo bw'amafaranga badusaba kwere n'abagira neza byose baraduha na ama consultations batugira byose ni kubu. Ndashima cyane rwose kuko nk'iyo byo itaza kuba simba nkiriho kweri.
Anisenda rubonye nawe yatanguye gufashwa n'umusamariya w'imbabazi kuva mu mpera z'2015.
Mu bijanye no kwivuza no kubaho byose abaganga bo hiyo ni bo bamenya abagwayi, hanyuma hageze ko abantu basubira mu gihugu bivanye n'uko babona amagara yabo abameze bagasubira mu gihugu, aba baganga bagaca baza baraza ku mwaka ku mwaka iyo ata ibibazo byabayeho. Murabona nk'ibibazo bya covid canke igihe bariho umutekano muke mu gihugu, ubundi ku mwaka bama baza kugira swivi ndetse bagaca bapima na bashasha.
Muganga Constantin Nyamuzangura twari urwego rw'abahinga b'abaganga bavura indwara y'umutima mu Burundi avuga kwihangiro nyamukuru ari kugeraho abagira neza bigisha abaganga b'Abarundi kugira ngo abagwayi ntibarinde kuja bajabuka hanze y'igihugu.
Nk'akarorero abo bantu ijana amafaranga ziba byaratwaye kugira ngo bashobore kubagwa arashika ibihumbi amajana atanu vy'amadolari, murumva ko ari nk'imiliyaridi n'igice vy'amarundi. No kubitwa ko baba bafise amahera nibaza yuko operation irenza ibihumbi bitanu vy'amadolari bitarekuriwe ku bantu bose. Ca mbere na mbere n'ubuzima, kuko abo bantu bose iyo batabagwa bose baba barapfuye. Iyo umutima utakora nta gishobora kugukora. Hanyuma ikindi naco nuko hariho benshi barindiriye, nibo kwakira abantu bose bafasha mu bihugu bishika 20 muri Afrika ahantu hatari uburyo bukwiriye bwo kubaga umutima.
Umukenyezi Nyandwi yabazwe umutima asaba leta kwiga ukuntu yo ikigo abagira neza bakoreramo mu Burundi kugira ngo abandi benshi babone aya mahirwe yagize.
Bishobotse nka leta y'u Burundi yoborohereza cyane, bishobotse bakabaha aho bakorera mu Burundi kugira ngo bashobore gufasha benshi bashoboka, kuko indwara y'umutima irahari ni benshi cyane bayigwaye
mu Burundi. Hari abahinga bize ibijanye no kuvura umutima bagera ku 15 bonyene, babiri bakaba bakorera mu ntara zo hagati mu gihugu, mu gihe 13 bari ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku miliyoni zirenga 11 n'igice gato z'Abarundi. Ukwipimisha si bya bose, kuko ubu bitaro bibiri gushika ubu nibyo bifite ibyuma bihanitse byo gusuzuma abarwayi bita scanner. Kwipimisha rimwe bikaba biri ku kiguzi kiri hagati y'ibihumbi ijana n'amajana abiri na 250 ku nshuro imwe. Nta bitigiri muri ico gihugu bihari vyerekana uko abantu bahitanwa n'umutima ku mwaka bangana hamwe n'abagwaye. Buri mwaka abantu baba ba miliyoni 18 barahitanwa n'indwara y'umutima ku isi. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Eloge Urikaneza, urakenuye tukiri ku makuru avugwa ku Burundi. Ishamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières ryashize Burundi mu kibanza c'ijana na 47 ku bihugu ijana na 8 vyakozwe ko amatohoza ku vyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Ico gihugu cateye imbere ibanza 13 kuko ku mwaka uheze cari mu kibanza c'ijana na 60. Reporters sans frontières itangaza ko ivyo vyavuye ku twigoro tw'umukuru w'igihugu c'u Burundi, Président Évariste Ndayishimiye. bashimiye bwo guteza imbere ubwo bwigenge yamara urunani rw'amenyesha makuru inyombo hondes des journalistes ruvyamirira kure rugafatira kwa menyesha makuru indwi baheruka gukatirwa igihano cyo gupfungwa ubuzima bwabo bwose idonido na mugenzi wacu Pierre Claverne nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Raporo y'ishami mpuzamakungu y'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières yerekana ko muri rusange ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwasubiye inyuma ku mwaka uheze ku isi. RSF ribabazwa n'abamenyesha makuru barenga 50 bishwe bari ku kazi canke bazira umwuga wabo. Ku Burundi RSF risigura ko habaye utwigoro two kunagura umwuga wo kumenyesha makuru. Uyu mwaka ico gihugu cungutse ibibanza 13 kuko kiri ku kibanza cijana na 47 kandi ku mwaka uheze Uburundi bwari mu kibanza cijana na 60 ku bihugu 180 vyakozwe ko amatohoza. Arnaud Froger atwari gisata ca Afrika muri Reporters sans frontières yasigurijwe ijwi ry'Amerika aho iyo ntambwe yavuye.
J'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux quatre journalistes.
Atubwa mbere n'ingingo ya president kurekura no guwikigongwe abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bafungiye ubusa ugushaka kwa president ko kugurura maradio yugawe ndetse imwe muri zo Bonesha FM ikaba yaramaze kugururwa igisata c'ikimenyesha makuru iwacu naco nyene caruguruwe ibijyano byaratanguye kugira ngo amaradio mpoza makuru nka BBC n'ijwi ry'Amerika yugururwe n'ibindi. Twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyesha makuru bakore bigenga
dans un environnement beaucoup plus serein, beaucoup plus libre.
Naho biruko runene rw'abamenyesha makuru IBJ iniyo Burundese des journalistes gwo sikoro bibona Alexandre niyunge ko arongoje IBJ yabwiye ijwi ry'Amerika ko ahubwo ku rubuga ubwigenge bwasubiye inyuma cane.
Na gahengwe nakamwe jebe mbona umuntu yovuga kuko uwovuga ngo bishimikije ko haramenyesha makuru biwacu bari bafunzwe hama bakarekugwa uvyo vyoheva bishimwa ko abantu bari barenganijwe hama bagasubizwa mu gateka kabo umuntu yofatanye n'intambwe iteye imbere turavye naho twofatira ko radio bonesha nayo yari yugawe hanyuma bakayirekura igasubira gukora nayo nyene nuko nyene kuko karakarenganya. Nta muntu rero yorenganya umuntu hama ngo bucace avuga ngo rwangu ibintu byagenze neza.
Iyi raporo irashimwa n'ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru mu Burundi. Umukozi mukuru muri ubwo bushikiranganje yabwiye ijwi ry'Amerika ko iyo raporo yerekana neza ingendo ya leta yo kunagura imigenderanire n'icizere mu mwuga wo kumenyesha makuru. Yamara yanse kuduha ijwi atubwira ko raporo ubwayo yivugira ukuri kuhari. Na sendika y'abamenyesha makuru mu Burundi yavutse mu mwaka uheze Burundian Journalists Alliance yashikirije kuri mikro y'ijwi ry'Amerika ko naho akiri agahaze uwo mwuga wateye imbere. Melchior Nicayenzi atwara iyo sendika.
Ntivyizanye kuko ari bikorwa bitari bike byakozwe na leta twovuga aho ngaho nk'ifungurwa y'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu mu mpera z'umwaka w'2020 ariko naho bimeze ko tukavuga tuti harakwiye kandi yuko nani maradio yahora kwerera ugataka kubundi yosubira akugurugwa ndetse na maradio mva makungu atagisubira urenganzira bwo kwerera ugataka kubundi kuvugira ko nayo ni bagasubira kaya urenganzira agakora ko ivyo bikomeza ubwigenge ubwisanzure mu gako kumenyesha amakuru.
Izo ntambamye zivugwa nabo bamenyesha makuru baserukira abandi Arnaud Froger atwari gisata cha Afrika muri RSF arazizi akabona ko zizogenda zivaho buke buke.
La question des médias suspendus et sanctionnés a réglé
kugurura maradio yose yugawe mu mwaka w'2015 abamenyesha makuru barengije na bahunze ubu bifuza gutaha guhagarika ubukozi bw'ikibi bukoregwa abamenyesha makuru nka Jean Bigirimana wa iwacu haize imyaka 5 atawuzi ngero giwe abatega ubwoba n'ibindi. Ivyo byose bisaba ugushaka kwa politike kandi turatera intege umukuru w'igihugu mu nzira yafashe kugira habe ubwigenge koko bwo kumenyesha makuru.
Evariste Ndayishimiye a continuer dans cette direction.
Mu karere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi burimwo RSF yerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru butateye imbere. U Rwanda rwarasubiye inyuma ikibanza kimwe buja ku kibanza cijana 56. Tanzania cagumyeho cahora mu kibanza cijana na 24. Ubugana nabwo nyene bwagumye aho bwahora ku kibanza cijana na 25. Pierre Clavenio Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Ariko imbere yo kugahana reka tugaruke ku vyurufu rwa president wa Chad Idriss Denise Deby Itno yitabye Imana azize ibikomere. Uyu yarasiwe ku rugamba n'abarwanyi bo mu majaruguru ya Chad. Ibi byatangaje n'umuvugizi w'ingabo z'igihugu. Apfuye yari akimara gutoregwa manda ya gatandatu, yaramaze imyaka 30 ku butegetsi. Jean Damascene Hakuzimana n'umenyesha makuru yakoresha imbwirwaruhame mpuzamakungu ONU muri Chad, ubu akaba yiga muri kaminuza ya New Hampshire iri ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri we, kwa President Deby yishwe arasiwe ku rugamba ntibitangaje kuko yarakunze kurujamo, yabwiye mugenzi wacu Edi Rwema mu kiganiro bakuranye.
Nabibonye mbyutse mu gitondo natunguwe, kuko nari nzi ko akunda urugamba kandi akunda kujya ku rugamba no kurwana n'abasirikare be akabafasha, ariko kuvuga ko yaguye ku rugamba byo ntibyantunguye, kuko mu rugamba nyine abantu bararwana. Ni ibintu akunda rero mu mateka ye, akenshi yajyaga ku rugamba akajyana n'ingabo aherupayo mu kurwanya Boko Haram. Hari igihe nabwo yagiye kurwanya inyeshyamba nabwo atwaye indege. Ni ibintu yakundaga mu by'ukuri kuba yagwa mu rugamba rero nk'umusirikare wabigize umwuga nk'uko yakundaga kubyivugira. Ubyo byantangaje
nk'umuntu wabaye muri kiriya gihugu, rero urabona haza gukurikiraho iki, cyane cyane ko igisirikare gisa nkaho cyamaze gufata ubutegetsi kandi ni igihugu n'ubusanzwe cyasaga nkaho kiri mu ntambara n'inyeshya?
Biragoye kuba wavuga ikizakurikiraho, kuko igisirikare cyafashe igihugu nk'uko ubivuze. Muhungu we wari ushinzwe abamurinda niwe wafashe ubuyobozi bw'inama y'igisirikare igiye gukora inzibacyuho, n'abarobere cyangwa abo barwanaga nabo baruzuye barahari, abo bavaga mu majyaruguru yari yagiye kurwana nabo, kandi ntabwo bari kure cyane y'umurwa mukuru. Uribaza rero uti niki kiri bukurikireho, ukumva biragoye kuba wabisobanura. Ni igihugu kiri hagati y'ibihugu biri mu ntambara. Dufite Libya mu majyaruguru, dufite Sudani hirya, dufite Nigeri, harimo ibyihebe byinshi cyane. Hari Nigeria nayo ifite Boko Haram, hari Central African Republic nayo irimo intambara. Biragoye ko wamenya ikiri bukurikireho. Gusa ndatekereza ko ibihugu bikomeye nk'Ubufaransa bifite uruhare runini cyane mu miyoborere ya kiriya gihugu, biri butekereze cyangwa biri bugire uruhare runini cyane mu kugena ikiri bukurikireho cyangwa mu gufasha abantu abatuye Chad cyangwa abanyecad gutegura ikiri bukurikire urupfu rwa Idriss Deby Itno.
Uvuze ko ari igihugu cyari gikikijwe n'ibihugu ahanini birangwamo umutekano muke, ariko se nacyo ubwacyo ntago ari igihugu umuntu yavuga ko cyari mu mahoro ukurikije ibitero by'inyeshyamba bimaze iminsi biba. Ese izi nyeshyamba ni nyeshyamba nyabaki, zirashaka kugira kuki, ibikorwa byazo byatangiye ryari?
Izi nyeshyamba ziratandukanye, ziri mu buryo butandukanye, ariko usanga zimwe zigendana n'agace runaka k'amoko. Barakariye abayisilamu bari ku butegetsi, bamwe ari abakristu, barakariye ubwoko buri ku butegetsi bwa Deby bwitwa Bazagawa, ariko ziri mu bice bitandukanye. Icyo zikeneye rero nazo ni ubutegetsi zarwaniraga. Abenshi usanga baranabanye nayo bararwanye bagashwana nyuma. Icyo bakeneye ni ubutegetsi mu by'ukuri. Ariko uretse n'inyeshyamba, hari n'abaturage nabo ubwabo batishimiye imiyoborere y'igihugu kubera ubukene burangwa muri iki gihugu ndetse na za ruswa. Ibyo byose ni ingorane ku buyobozi, yaba ubwe bumaze gupfa ndetse n'ubuzamukurikira bw'uwo muhungu we ugiye kuyobora mu mezi runaka.
Nka Idriss Deby wari ukomeye muri icyo gihugu, noneho ashyizeho umuhungu we, ibyo ngibyo ahubwo ntibigiye gutiza umurindi abo bashakaga guhindura ubutegetsi, bavuga ko ibyabaye bisa nkaho ari ubutegetsi bugumye mu muryango?
Icyo cyo rwose ntago gishidikanywaho, kuko niba se wari umusirikare nawe utoroshye, byaramugoye kurwana n'izi nyeshyamba kandi zirari, koko nk'uko wabivuze. Umuhungu we akaba afashe ubutegetsi n'abasirikare, biragaragara ko ejo cyangwa ejo bundi ataraho wavuga ngo intambara irarangiye cyangwa iri burari irangiye, ahubwo ishobora kuba bibi kurushaho, kuko izo nyeshyamba zirahari, zira mu nkengero. Hari Boko Haram mu gice cyo hino hano ku kiyaga cya Lake Chad. Ibyo byose n'izindi nyeshyamba ziri mu bice bitandukanye kuva za Sudan, ibyo byose bishobora gutuma ibintu biba bibi kurushaho, ngenekereje uko ndi kubireba.
Hanyuma se uruhare rw'ibihugu bituranye na Chad rwo rwifashe gute dore ko hari igihe Chad yigeze no guhagarika umubano na Sudani yishinja ko yari ishyigikiye inyeshyamba zashakaga guhirika ubutegetsi bwa Idriss Deby hanyuma hakazamo nanone na zira nyeshyamba zituruka muri za Libya
biroroshye cyane ko wahita ubihuza kubera ko Idriss Deby mu bigwi bye harimo kuba yaratsinze ingabo za Libya inshuro nyinshi cyane hanyuma za gucudikana Gaddafi
Filosi ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane Dikwema.
Akabino ngaha duce dusozira amakuru twa twafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije yashizwe hamwe na Facile Gebehu twe mpiko izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha ahanje